Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe kaze mu makuru yacu kuri wa gatandatu turukigenekezo rya 17 nyakanga umwaka w'2022 ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira bacyasaba irekugwa ry'abanyororo bapfunzwe kubera ikiringo cya gatatu cya Petero Nkuru nziza uyu munsi turaza kumva Bernard Menge umwe mu baburanira abakorewe amabi kuva mu mwaka w'2015 inyuma yaho asokeye ingingo igisata cy'ungurizo cya sentare ya karere ka Afrika y'ubuseruko bahimbaje isabukuru y'imyaka 20 bari bamaze bazwi nk'uko bari babiteguye abona bari mu rwego rw'abashingantahe mu Burundi ibirori byari kubera ibujumbura bikaba byabujijwe ku itegeko ry'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu usozera ano makuru nk'uko bisanzwe tubashikiriza ikiganiro ku isoko ku munsi wa gatandatu icuno munsi tukaza kubabwira ibyerekeye ubukene bw'ifungurwa kuramwe mu mashure y'uburaro mu gihugu mukanya n'inkuru imwe ukwayo kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze duhere ano makuru kuri no nkuru y'urwego rw'abashingantahe n'ingingo yatangaje kandi yongera iranababaza abari mu rwego rw'abashingantahe mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano akaba yankiye ubwo rwego guhimbaza imyaka 20 ubwo rwego rumaze mu gihugu ibintu byose byari byamaze gutunganywa kugira ngo ivyo birori byari kubera mu gisagara ca Bujumbura kuri wa gatandatu bibe n'inkuru tubaza Karine Dusabe
ugwego rw'abashingantahe mu Burundi rwari rwategekanyije kuri uyu wa gatandatu ihimbaza ry'imyaka 20 rumaze ruzwi icese mu gihugu nkuko tubimenyeshwa na bamwe mu bari mu inama nkuru y'abashingantahe kuri uyu wa gatandatu iyo nama yari yateguye defile iva ku irembo rya kaminuza y'u Burundi Campus Mutanga bagana kuri Risescape Project muri zone Nyakabiga gutyo abanyamutamana bayitwara berekanywe icese muhango wo kwakira abashasha bakereka Abarundi ko urwego rw'abashingantahe uretse gukiza hataco gononera Abarundi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu bwahamagaye urongoye iyo nama nkuru y'abashingantahe bumubwira ko imyiyerekano yateguwe n'abashingantahe yahagaritswe ko hari ikete ryasohotse mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu inama nkuru y'abashingantahe yahavuye isaba ubwo bushikiranganji ko boja muri sare bakaganira bisanzwe bagafungurira n'abavuye mu ntara ruguru indya zateguwe iby'amajambo bakavyihoza mu rwandiko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwahaye babura amatari bose bwaciye bubasaba kutemera na gato ko iyo nama nkuru y'abashingantahe itunganya ivyo birori mu ntara batwara mu ntumbero yo kutazurumbanya ishigwa mu ngiro y'inama y'abahuza ku mitumba mu gihugu cose
Karine Dusabe arakenuye dutandukira makuru twabateguriye avugwa mu gisata cy'utungane mushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Kirundo akekwa kuba yarari igiturire ivyo bikavugwa kuko hoba hari umuntu apfungiwe mu gasho ka sentare ya Kirundo yankiye incuro zibiri guha imodoka imwunguruza kugira aje kuburana muri sentare isubiramwo imanza ingozi wapfungiwe aho akaba yitwa Nduhirimisi Sylvain akaba ariko aburanya umwishwa wiwe kubera sentare ya Kirundo yamweguriye igice c'itongo ryiwe itabanje kumviriza uyo Sylvain Nduhirimisi inkuru tubaza Bela Mugisha
imyidogo ni myinshi kubabanye n'abagenzi ba Nduhirimisi Sylvain benshi bazi kuri itazirano rya Njebejebe aho ni ku mutumba Gitwenzi komine Ntega mu ntara ya Kirundo no munsi ku itariki 17 nyakanga Nduhirimisi Sylvain arahwanije amezi atatu afungiwe mu gasho ka sentare nkuru ya Kirundo ababanyi biwe bakavuga bamutabariza ko yapfunzwe arenganywa ngo kuko yazize itongo ryiwe ryahawe na se wiwe yitwa Utabazi se wiwe yabavyara abana batatu wa mbere wo ku mugore mukuru yitwa Bandusha Ubwenge nawe akavuka ku mugore mutoyi be n'uwo bavukana Ubura nyanduhiri misi ni Mukantare Albert hakabari umukobwa wa bandusha ubwenge yitwaye asaba ko yohabwa itongo kwa se wabo ari we nduhiri misi Silva. Icyo gihe wose wabo nduhiri misi Silva ngo yaremeye ko bagabura ariko aca musaba kuzana itongo rya se bateranye n'itongo giwe hama babone kugabura. Ariko ngo wa mukobwa yaranse kwitongo rya se amuvyara barigabura. Sentare iciza kugabura itongo rya nduhiri misi Silva ku nguvu. Silva yaranse ko bakora ico gikogwa. Albert hacara mwitwarira baca baramufata baramufunga. Urubanza rwaciwe ikibiriraho itariki 13 mukakaro baca barusoma ukeye bwaho. Umujyango wa nduhiri misi waciye wunguruza urubanza urujani ngozi sentare yiyungururizo. Iyo sentare y'ingozi yamutumye ko kumagenekereje ya 25 myandagaro na 8 nyakanga ariko idusango zose ntiyashobora kujayo kubera umushikiriza manza wa Republika mu Kirundo yanse kumuha imodoka imwunguruza amubwira ko ayironderera na wakamuha abapolisi bamuherekeza gusa. Niho gukekwa ko yapfumbatishijwe nk'uko bivugwa n'umwe mu babanyi banduhira imisi Silva.
Icyo babatu cyerekana ko hari umuruswa yahabaye. Amaze kunguruza ingozi isango yahawe gitari 2005 z'ukuzi k'umunana byo buranira ko arase kumutwara. Amuha n'irindi isango gitari 8 z'ukwicenda naho barase kumutwara. Abakirira kumutwara yuko mu nyumba ashaka kusoca kuburana ngo nirondere imodoka ngo bayitse umujana. None umuntu ari mu gasho itarondere imodoka imujana gute.
Umujyango n'ababanyi bagasaba ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'ubutungane bufata ico kibazo mu minwe bakarenganura nduhiri misi Silva. Uruganda rwa radio Inzamba agate kakawe rwagerageje kurondera kuri telefone Jean Claude Ndemeye umushikiriza manza mukuru mu Kirundo ruramukena.
Urakoze bela mugisha tukiri mu gisata cy'ubutungane hari zimwe mu ngingo zari zikwiye gufatwa nyuma yaho asoke ingingo y'igisata cy'ungururizo cya sentare ya karere ka Afrika y'ubuseruko EAC. Kugira bamwe mubakorewe amabi avuye ku kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza sentare yemeje ko caciye kubiri nibwirizwa shingiro y'Uburundi barenganurwe. Muri izo ngingo ngo harimwo nko kurekugwa kw'abanyororo bazira ico kiringo canke akaba ikigongo c'umukuru w'igihugu. Uko niko bibonwa n'umushingwamanza Bernard Menge umwe mu baburanira abakorewe amabi yituye sentare mpuzamakungu.
Il est toujours intéressant que les décisions de justice qui prennent du temps pour analyser les faits puissent intervenir dans des délais suffisamment brefs. Personnellement, j'ai toujours considéré qu'un délai de...
Ni vyiza cyane ko imanza ziri mu butungane zifata umwanya uhagije kugira ngo habanze habe amatohoza akwiye. Ku bwanje nafata ko nk'igihe cy'imyaka 2 cyangwa 3 gikwiye kugira ngo urubanza rube rwahejeje gucika nko kuri bene izo ngingo. Mu bucamanza busanzwe mu kiringo cy'amezi 6 birashobora kuba zamaze gucika kiretse ari nk'izungurujwe zivuye ahandi. Sino kwivanga mu ngaruka zakurikiye muri politike ariko rero nk'abantu uyu munsi bagifunzwe kubera ibyabaye mu mwaka w'2015 harakwiye utwigoro two kugarukana ituze mu gihugu. Utwigoro dushobora gucishwa mu kurekura abafunzwe imbere y'uko baheza umunyororo baciriwe canke naho bagahabwa ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Ibyo ni kubera tuzi ko ingingo nyinshi zafatiwe abo bafunzwe zagiye zirisunga imidurumbanyo yaturutse kuri ico kiringo ca gatatu.
Car juridiquement, nombre de décisions qui ont été prises à l'encontre des personnes étaient justifiées par une répression basée sur une violation d'obligations internationales. En ce qui concerne les atteintes aux biens, pour autant que les délais de prescription ne soient
pas... akisunga kandi ko ibyo byaha byakozwe kubera hari haho nyanzwa amasezerano mpuzamakungu n'ayandi mabwirizwa. Twavuga kandi ko arakazi kabonetse mu nzego z'ubutungane zo kwicara zikihweza icyo gikorwa. Ariko rero jewe sino kwivanga muri ibyo bikorwa, ariko nico nifuza ni uko hoba utwo twigoro kugira ngo abantu basubize hamwe babe mu mahoro.
Bien entendu, c'est un champ judiciaire qui s'ouvre sur le long terme. Par ailleurs, il faut toujours réfléchir, mais ce n'est pas mon objet et je ne veux pas m'en mêler à de possibles mesures d'apaisement et de réconciliation nationale.
Au Akabari, au Shingomanza, Bernard Menge. Tukivuga kuri iyo nkuru janye n'ubutungane bwashikirijwe na Sentare ya Kareka Afrika y'Ubuseruko kujanye n'ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kitarigiceye mu mategeko. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabwa gukorera ku ngingo ya Sentare y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko kugira nkwanishe abarundi bacanyemo kubera ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza kitari giciye mu mategeko kikaba cyaonyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Uko niko bivugwa na bamwe mu Barundi bahunze igihugu, bavuga yuko biteze byinshi kubwiyo ngingo ya Sentare ya Karere ka EAC, basaba umugambwe uri ku butegetsi nawo kuva mu gacerere kurikira abo Barundi bari mu buhungiro.
Nka Barundi bari hanze y'igihugu, nka Barundi bahunze, twabuze byinshi, twatesheje akazi, twabuze ibyo dukora, ubu umwe wese abayeho mu buzima butari bwiza, ariko bagacabona yuko botubwira kuri sakwingo projet mandat était inconstitutionnel. Oui c'est vrai, yari inconstitutionnel, twaravuze, barirutse hirya no hino, ubwo arashoboye kuvuga yaravuze, akaba n'abatavuze bakaguma bicaye mu Burundi baracinyizwa kubera gutinya kugira ikigutinya igusora ibyumviro byabo. Ariko ubu kuri isaha omosi urabona ko hari abantu bamwe bamwe babona ko tutari ko turarira gusema, nico gituma ubushi niyo ngingo niteze n'ibindi byinshi biri imbere. Hari nibaza ko hari ikizotanga hari ikizohindura ku buzima bw'abarundi bahunze, igahinda no ku buzima bw'abarundi bari mu Burundi, igahindura no mu gihugu cyose en general.
Icyo novuga kuri iyi ngingo nk'umuntu yahunze igihugu kubera iki kiringo cya gatatu, nuko iyi ngingo yarayifashwe n'abacamanza b'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko, arakaryo keza kuri leta ya President Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe ko gusubira kunywanisha Abarundi nk'uko amasezerano ya Arusha yabikoze. Inyuma y'ugurimo rwatewe n'urupfu rwa nyakwigendera President Melchior Ndadaye nabo bari kumwe, ikiringo cya gatatu cya President Nkurunziza nico novuga yuko catumye Abarundi benshi bicwa, abandi bagatabwa mu mabohero, ndetse abandi bagahunga igihugu. Rero icyo nosaba leta ya Evariste Ndabishimiye nuko bokogera kuri ingingo ya Sentare ya Karere k'Ubuseruko kugira ngo basubire begeranye Abarundi iyo bahungiye hose, abari mu mabohero, kugira ngo twicare hamwe twese twubake igihugu cyacu, kuko nta bene gihugu nta bari nyuma yacu, twese turaba mugabo umwe, burya umwe wese arafise umuganda yoterera kugira ngo iki gihugu cyacu gitere imbere.
Umugambwe CNDD-FDD uri kuratwara kugeza n'isaha n'acuravuga. Rero jewe ico niteze nuko nimba ari CNDD-FDD nimba aratwara Burundi kuri isaha, ubwira ico bavuze bakavuga ati nimba byarabaye gucya nimba bimeze gucya bakanavyemanga, kuko nimba Nkurunziza nkunze ntabwo yari umukandida independent, yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi yari muri CNDD-FDD. Aho ico dukeneye nuko umugambwe CNDD-FDD ugira ico uvuze.
Inzamba
nuko nari nababwiye mu ntango zano makuru n'umwanya wo gukurikira ikigabane ku isoko ejo no munsi kikaza gushimikira ku ngorane z'ubukene bw'ibifungurwa burangwa mu mashure amwe amwe afise uburaro mu gihugu. Muri kino gihe amashure amwe amwe afise uburaro mu gihugu yatanguye umwaka w'ishure mushasha. Ku isoko mugishikizwa na Jean-Marie Ndabashinze.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma y'iminsi mike umwaka w'ishure 2022 ushira 2023 utanguye, amashure amwamwe y'indaro amenyesha ko afite ibibazo byo gufungurira abanyeshure mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abarongoye amashuri bamenyesha ko amahera leta itanga aguma ari make. Mu bushikiranganji bw'indero icyo kibazo bacakira gute? Inyishu zitangwa zoba zirashe? Inyishu muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu ngenezo rya 17 Nyakanga umwaka 2022 mugishikirizwa na Jean Marie Ndabashinze ndabahaye ikaze. idudwa ry'ibiciro by'ibifungurwa byatumye ibikorwa mu mashure afite indaro bicumbagira kuko kugaburira abanyeshuri bisigaye bigoye nk'uko byamenyeshejwe kuri televiziyo y'igihugu na Padiri Zeferenge Ndakumana n'umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'Inyabihanga.
Ingorane tumubona dutanguranye no mwaka ingorane rusangiye cyane cyane n'abandi niyerekeye ibiciro biko biraduga kandi cyaduze kuhera mu mwaka uheze muravyibuka mu gice cya gatatu.
Ibyo bibazo bishikirizwa n'abarongo ya mashure afise uburaro bisa n'ibitakiriwe neza mu bushikiranganji bw'indero. Umushikiranganji w'indero François Habyarimana ahanura nyabo n'abarongo ya mashure kurima imirima y'ishure kugira ngo bakuremwo umwimbu abanyeshure bofungura.
Yababaje kubona abayobozi bamwe bamwe baguma bidoga uburyo bwo kugaburira abana ni buke kandi iruhande y'amashure huzuye ibibara byovamwo umwimbu bofungura. Twashaka gusubira gusaba abarongo ya mashure y'umunsi kugira ngo iruhande y'ivyirwa bakoresha amatongo y'ishure mu kurwiza umwimbu bongera bateza imbere ishure na cane cane kuri ya mashure abana bagaburirwa ku mashure eka mbere no ku mashure y'uburaro.
Jean Bosco Rwigemera icegera curongoye urunani rw'abatavuga rumwe na leta Sefor Arusha siko we wabibona abona ko umushikiranganji ariko ahunga ibibazo asanzwe ariwe yohagarariye muri leta maze inyishe kaboneka ahanura nyabuna leta kudafata minenegwe ibibazo biri mu gisata c'indero.
Biragaragara yuko uwo mushikiranganji yirengagiza amabanga jejwe kubisanzwe muri ico gisata c'indero ni waserukira leta. Niwe rero ategerezwa kuronsa uburyo bukwiye abo bayobozi kugira ngo bagaburira abana bari mu buraro. Yira kabiri n'ukuri nta matonga akwiye ahari yo kurima canke yo kurimisha ngo amashure aronka umwimbu wo kugaburira abanyeshuri. Ibyo birazwi kandi ico ni kinyoma. Igira gatatu gikorwa nyamukuru mu mashure n'ukwiga sukurima. Ivyo n'ivyaba bihari bitegekanijwe mu kigwa kimwe gusa naho nyene kuba gifise nyirango kitamara umwanya muremure woba usumba isaha. Ikigira kane birumvikana ko leta uno munsi yaherewe kandi ibyo ntibitangaje. Byategerezwa gushika mu gihugu kirangwa n'igiturire ukunyuruza ubutunzi bwa leta igihugu kimaze imyaka itandatu irenga abahora bagifasha ku rugero rurenga 52% cyarabateye akagere mu kwanka impanuro zabo. Ubu rero leta igeze muri nankana abo bayobozi b'amashure sabana baraciye ubwenge ntibabatume rero ibidashoboka karakaryo nyabuna kuko abategetsi bikebuka bakumviriza ababakebura bakumviriza abo bose badoma urutoke ku bitagenda neza bafata inzira nyayo yo kurongora igihugu ku neza y'abanyagihugu.
Kuva umwaka w'ishuri utanguye umushikiranganji w'indero yamenyesheje ko amafaranga 800 ku munyeshure yahora ahabwa amashuri afite indaro yuko hagiye kongerwa ko 100. Naho biruko abarongoye amashure afite indaro bamenyesha ko ayo mafaranga aguma ari make. Ni na hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko cuno munsi. Jean Marinda bashinze ni jina ariko ndakibashikiriza. Ndabahaye isango ryo kwa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho utaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Hadi nzamba agateka kawe amakuru tuko turashikiriza tuyarangirize kurano makuru ajanye n'amakuru makuru yanditswe ku Burundi nkuko mubimenyereye ku munsi wa gatandatu. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi uno munsi twatasomegwa na mugenzi wacu Bela Mugisha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Kaze nchuti bagenzi, murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi. Tuyatangurire ku bijanye na politike, aho ikimenyesha makuru iwacu candika ku kiganiro cagiranye na Julien Mubona, umwigisha mu makaminuza yanonosoye ibya politike. Julien Mubona yarishuye ku bibazo bitari bike bijanye n'ikugwa rya Langiyome Bunyoni mu mabanga y'ubushikiranganji wa mbere. Ku bijanye n'igenwa rya Javendera ko buca avuga ko inzira byaciyemo itakurikije amategeko. Kubwiwe ngo Langiyome Bunyoni yari kubanza gutanga imihoho, inama nshingamateka na nkenguza amateka bikabanza kwemeza izina rishasha. Kubyerekeye ko igenwa rya Grevaze ndira ko buca rishobora guhindura ibintu, Julien Mubona agumana amakenga. Kubwiwe amajambo yashikirizwa na Vaisito Ndayishimiye ntashigwe mu ngiro byatuma agaragara ko atanguva afise. Kuva aho ahinduriye inzego aboneka ko afise ubutegetsi. Ariko rero ngo nta wose bwose, kuko abo bategetsi bose bava mu mugambi umwe kandi bose basangira ivyumviro vya politike. Tuve muri politike tuje mu bijanye n'amagara y'impunzi, akanyamuneza ni kenshi mu mpunzi zina kivari mu gihugu cha Uganda. Ikimenyesha makuru SOS Media kivuga ko kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 16 kuno kwezi hatanguye icashwa ry'impunzi mu ntumbero yo kubakingira ikiza cha koreha cyari cabaye ndanse muri iryo kambi. Ubwishi bw'impunzi hamwe n'imikobeko idaciye neza muri iryo kambi ni bimwe mu bituma ico kiza kigwirirana, mu gihe abashika 140 aribo baba muri iryo kambi rya Nakivale. Aya makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyabandanyirize mu by'indero. Itororokanizo ry'amakuru mu Burundi ABPA Info yandika ku itangwa ry'ibikoresho ku banyeshuri. Iryo tangwa bise Back to School riraba abanyeshuri bo mu ntara za Cankuzo, Muyinga, Ruyigi, Makamba na Rumonge. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 15 za kuno kwezi, umwunganizi w'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Federico Bangirinama niwe yatanguje ico gikorwa. Abanyeshuri bagera ku miliyoni bo mu mashure shingiro bazohabwa hagati y'amakaye 4 na 11 kuri buri munyeshuri bivanye n'umwaka agezemwo. Amakaramu, amagome n'amakaye manini manini biri mu byo bazohabwa. Imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tubabwira yajanye n'ubudandaji buhundiye ko candika ku banyamitahe bagabishwa n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, kuko hariho abakora batisunze amategeko. Mu rwandiko rwasohotse ku igenekerezo rya 13 za kuno kwezi, abo bagwizatunga bahawe iminsi itarenga 45 kugira ngo bazobe bikubise agashi mu gukurikiza ibisabwa n'amategeko. Ije navyo ni bijanye naho bubaka amahinguriro yabo hamwe nuko ivyo bakora atagasorobo kabiranga. Ni naco gituma mu gihe ivyo byose bitokurikizwa atakizobuza ko ayo mahinguriro yugagwa. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi Bera Mugisha na yabashikirije, ndabifurije kuroranirwa aho muri hose na gasaga.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino nga duche dusozera no makuru yuyu munsi, shimire mwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza. Shimire kandi bagenzanje bayegeranije kugeza aho muyumva Eddie Claude nazo nje nakonda bashikiriza, nabifurize kugira umunsi mwiza, mugira amahoro mu banyu no mu vyanyu.